Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutukumbira ku myongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mutukumbira kuri FM 104.3. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri Radio Yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru website wa Kaburungu Radio Yacu VOA Kaburungu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi b'iradio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkunikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mjitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bubatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Mu kiganiro cyo munsi turagaruka ku munsi wahariwe abakenyezi ku isi wahimbajwe mu ndwi iheze hari ku itariki 8 ukwezi kwa gatatu. Turavuga kandi ku kwezi kwa gatatu turimo kwahariwe abakenyezi. Uyu munsi rero dufise umutumire kirangiranwa namaze imyaka itari mike itaho amagara yiwe kandi yongera itaho amagara y'abakenyezi na cyane cyane abafakazi hamwe n'abagendana umugera wa sida muri rusange. Uyu mutumire nawe subundi ni Madame Jeanne Gapia Niyonzima yabaye kirangiranwa mu Burundi, mu Rwanda, muri Afrika ikana mu makungu kubera ahanini umutima yisangije wo gukunda igihugu abanyagihugu hamwe n'ikiremwa muntu aho ari hose. Ibikorwa by'uyu mugira neza amaze kurangura ntibikiri agaseseshwa rumuri nabicishije mu ishyirahamwe ryiwe NSS, Association Nationale de Soutien au séropositif, yashinze mu mwaka w'1994. Nyuma yaho amenye ko harwaye umugira wa sida. Icyo gihe rero ntiyaciye inkokora, ahubwo yaciye aronka ingoga zo kugwanya icyo kiza. Muri iki gihe yamaze imyaka 38 agendana umugira wa sida. Yamara ibintu bihambaye cyane nuko yaciye afata ingingo yo kuraba ukuntu icyo kiza kitobandanya gihekura abavyeyi, aca atangura kwihweza uburyo ishyirahamwe ryiwe ryogira uruhara mu gukingira abanyagihugu. Niko gutangura rero gukorana n'ishyirahamwe ryo mu Faransa SIDA Action, aca anashinga ikigo cyo kuvuriramo abagendana uyu mugira cyitwa Centre Turiho, gisigura kiti abagendana umugira wa sida turi bazima kandi turabandanye kubaho. Umwanya wo gusigura ibintu Madame Jeanne Gapia amaze kurangura n'udushimwe mpuzamakungu yaronse kubera uruhara rwiwe mu kwitanga no kugarukira abandi nitwo uronkera akanya kuko ari yaranguye kandi abandanye kurangura byinshi muri uku kwezi kwahariwe rero abakenyezi. Reka duhe ikaze Madame Jeanne Gapia Niyonzima atanguye agira icyo avuze ku munsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi ku isi wahimbajwe mu ndwi iheze, agire kandi icyo avuze kuri uku kwezi kwa gatatu kwahariwe abakenyezi. Mu nyuma arahava atubwira kandi imigambi afise uyu mwaka wo gufasha abarwayi ba sida, abafakazi hamwe n'abatishoboye. Muraho Madame Jeanne Gapia Niyonzima.
Murakoze cyane gucane Frederic, nashimira Imana ndakomeye kandi murakoze cyane kuri buno ubutumire.
Ni byiza cyane rwose. Aho muri hameze gute? Murakomeye, meze neza?
Yego cyane, turaho, turi mu bushuhe bwinshi. Ihinduka ry'ibihe n'ukuri si sugu si se kwa rumuri ni hose twese turabibona ariko turashima turakomeye tumeze neza.
Ni byiza cyane rwose aho hamwe imbeho irembeje abantu ahandi urumva ubushuhe nabwo urakaze cyane rwose.
Yego cyane yego kandi urabona ko bihinduka hariho akantu kagiye ko hose ari ubushuhe ni bwinshi ari imbeho ni nyinshi biduhamagarira twese gukingira ibidukikije.
Twizere ko ababijejwe abatetsi babijejwe bazoteba bakabitorera inyishu nta kananira bahinga.
Yego cyane bazotuja imbere ariko twese turafite uruhara.
Ni byiza cyane rwose. Reka rero tuje kumunzi ikiganiro cyacu cy'umunsi. Madame Jeanne Gapia, murakoze kuba mwitavye iradiyo Ijwi rya Amerika na gatega muduteye. Nashaka rero mutamwe mutubwire cyane cyane ukuntu mwahimbaje uwo munsi hari mu ndwi iheze hari ku itariki 8 y'uko kwezi kwa gatatu uyo munsi mukuru w'abakenyezi ku isi mwahimbaje gute?
Murakoze uyu mwaka sinovuga ngo narawuhimbaje kuko nari mu rugendo ndiko ndava i Burundi nzaho nsanzwe mbaye aho umushingantahe arangurira ibikorwa mugabo njyewe uwo munsi sindawuhimbaza rimwe kandi n'amakungu yafashe uku kwezi kose bivuga yuko naho uwo munsi nari mu rugendo ntacyo vyishe n'umunsi udufasha kwibuka aho duciye hose aho turi hose tukibuka uruhara rw'umukenyezi na cyane cyane kwibuka ikibanza umukenyezi afise no kuraba ingene amategeko amukingira ingene umukenyezi wenyine azi uburenganzira bwiwe mu ruhara rwiwe n'ingene afise ikibanza gikomeye habe mu ngo habe mu bihugu hose umukenyezi afise uruhara runini. Rero ni iteka bujya kwitwa umukenyezi kandi nkuko nkunda kubivuga n'ibintu byo gushima tukabyishimira. Rero uwo munsi ndawuhimbaza uko bukeye uko bwije kuko iyo umuntu yiyumviriye yuko umukenyezi ari watanga ubuzima ari we nkingi y'urugo akibuka ati naratewe iteka na jenda umukenyezi jewe rero nguma mpera intege abandi bakenyezi abo duhuye bose kugira ngo bamenye yuko dufise uruhara rukomeye kugira ngo duteze imbere ingo zacu duteze imbere ibihugu byacu mbere bize bishobore kugira icyo bimariye isi yose.
Ndeka tugaruke no ku kivugo cy'umwaka Madame Jeanne Gapia kigira kiti ka tanga karorero kukuntu abafasoni abakenyezi uba mu nzego zose bakumva ko nabo nyine bari mu bafata ingingo. Mu cyongereza bavuze ati inspire inclusion. Icyo ni igikorwa watangiye kuva kera icyo kivugo mu kivuga kwiki?
Icyo kivugo n'ukuri ni gitowe kiravye by'ukuri umukenyezi kandi umuntu abiravye burya kugira ngo dushobore guhindura imibereho twebwe abakenyezi uko twebwe tuvyita mu Burundi mu Rwanda uko bewa iraba Burundi n'u Rwanda abakenyera rugambo mbe nabiko babita dufise uruhara runini rwo kugira ngo tubere akarorero n'abandi. Erega duhera mu ngo zacu abana nibwo Burundi bw'ejo nibwo Rwanda bw'ejo nibwo novuga kazuza k'isi yose. Rero dutegerezwa kwereka akarorero keza bakaturabira ko mu byo dukora byose mu byo mu myifato mu gukerebuka mu kuja imbere kugira ngo tugwanire agateka kazi na muntu biga kugwanira agateka kazi na muntu burya n'ubu ningene n'imibereho ya misi yose ariko cyane cyane kuraba yuko umuntu afashwe nk'umuntu koko kuko tutagiye imbere hari aho usanga twavyibagiye twebwe nyene ntidutanga tutatanza ako karorero keza nk'abavyeyi kenshi nkunda kuvuga abashinga nawe bangira imbabazi burya tureze abana mugabo n'abashinga nawe bacu dufise uruhara runini nyakuko hari aho tumera nk'abavyeyi babo bivuga rero yuko dutegerezwa kuja imbere tugatanga akarorero keza cane mu bice byose by'imibereho by'umuntu duhereye mu ngo zacu rero nibaza ko igo jewe umuntu ntiyivuga ariko nk'umuntu yemera Imana ukubwiye uko bwije nsaba Imana ntihagire umunsi umfa kubusa ataco maze naragiriye ubuntu kuko mba mu bihugu byinshi kubera akazi k'umushinga nawe wanje ariko kandi misi yose mvuga ati aho Imana yandungitse birinda kumpa hariho igituma Imana yandungitseyo nicyo gituma burya mu bihugu byose naciyemo ahantu babwira nko muri Swiss narashinze ishyirahamwe ry'abakenyezi bagenda mugera wa sida asfag mu Gifaransa ndarishinga kandi byarakomeye ndarisiga rikomeye byafashije abakenyezi bagenda mugera wa sida bava mu bihugu byinshi cyane bya Afrika
ni byiza cyane rwose ni byiza
narafashije nsiga nshinze ishyirahamwe ry'abakenyezi b'abadiplomate bafasha imfubyi byo muri icyo gihugu bivuga ko dufise uruhara rwinshi ako n'akarorero gatoya nkumbure kuko ndonka uburyo bwo gushobora gufasha abandi bakenyezi kugira ngo tubiha imbere
uruhara mwagize amashyirahamwe mwafashije eka abanyagihugu mwafashije eka n'udushimwe mwaronse turabigaruka ko mukanya ariko nashaka duhe ijambo umwe mu banywa nyuma radio ijwi ry'America chance mu nyabugingo mu Rwanda muraho murakomeye
turaneza
muherereye ga chance mu nyabugingo
ndi muri territoire ya Masisi
ni byiza cyane rwose turiko mu tumire ya gize uruhare hambaye cyane rwose mu gufasha abandi gihugu cyane cyane bagenda mu ngera wa sida murafite ikibazo murafite icyumviro
ubwe twamubona penalty iwacu muri Congo
reka ndamuhakanya ndatsiko agendera mu bihugu byinshi reka ndamuhakaryo agira ica kubwiye ko abo Imasisi madame Jeanne Gapia ngo barifuza ko mwobashikira zogenda gute
ego cyane turafise twe INSS gushira hamwe nagira ubuntu bwo kurombora natanguje kandi baraduhaye baratwizeye ishyirahamwe dukorana ryo mu Faransa kandi baraduha icyo bita platform ngira uhamwe mfata Frederic kubivuga mu kirundi platform ni ihuriro nkumbure y'amashyirahamwe menshi kandi muri ibyo turajejwe gufasha amashyirahamwe yo muri Congo muri RDC aho nibaza ko uwo munywanyi aherereye ariko twebwe rero turagenda tukaraba amashyirahamwe muri Congo usanga afise nayo amashami ahantu hose tukajya kubafashirizaho naho twoca naho duca ku mashyirahamwe ubu muri Congo turashigikira amashyirahamwe agera 5 harimo ayariho no ngahe Masisi nibaza ko kuko tutoshobora kuba hose Congo yoyo si igihugu ni kontina intererano yacu duca ku mashyirahamwe nakare ikiri cyiza nuko dukomeza abakongomani akaba aribo bashikira abandi bakongomani mu gihugu cyose kandi icyo gikorwa turi kuri cyo
ni byiza cyane rwose chance mu nyabugingo murafite ikintu kibazo
ndafite inganizi byo akora ni byiza cyane umushikenyezi
halo duga ku ijambo turakumva
wa umukenyezi ndamushimye cyane ku byo akora ni byiza cyane
ni urakoze gushima nawe yakumvise urakoze chance mu nyabugingo reka duhe kandi n'ijambo wundi munywanyi ego duhe ijambo Elton Nzigamahirwe muraho
anga ko numva baje muri Kongo kandi Kongo tukatubona yuko ari igihugu kugeza isakirimo intambara mbe biraborohera kushikana ubwo bufasha kuba bakene kushikanaho muri ibihe Kongo iri mu bidasanzwe by'intambara.
Reka mukanya ndamuha icyo kibazo cyawe ariko nashaka mutubwiraho muri ga Elton muri he
utuvugana ndi mu Burundi.
Ni byiza cyane rwose madame Jeanne Gapira. Elton abaje ikibazo cy'ukuntu mushikira amashyirahamwe muri Kongo kandi muri icyo gihugu cyane cyane mu buseruko hari intambara bigenda gute amashyirahamwe mukorana abigenza gute?
Ego cyane kwari byoroha ariko twebwe ntitwoheza ingorane kandi ariko ntiduheza ngo twicare duca ku mashyirahamwe nka UNICEF tugaca no kuri HCR iyo badutatse abo muri izo ntara zirimo ingwano nk'ano bamenyesha ko hari abadutatse mbere harimo abanywanyi bamashyirahamwe y'iwacu bahunze bari muri Kongo baradutaka badusaba ko twobafasha twakiye duca kutwara UNICEF ari Kinshasa mugabo nawe acaca kuba basanzwe bakorana bari muri HCR kandi baratanze imfashanyo shikiri nuko turagerageza kurondera ingene hose twoshobora kuhashika duciye mugabo tukavugira abo batashoboye kwivugira kuko mu mburi ijwiryacu rishika kure ariko ntibivuga ko twoca dushobora gushika hose ariko nashaka kugaruka kukubabwira yuko iyo hagize ingorane na cyane cyane ziraba abagendana umugera wa SIDA no muri izo ntara tukazimenya turaronka aho duca kugira ngo tubafashe.
Tukivuga rero kuri uku kwezi kwa gatatu madame Jeanne Gapira nk'uko twabivuze hari imigambi mwifuza ko yorangurwa yongera canke ija kumwe n'indi migambi imaze kurangurwa mu rwego rwo guha abafasoni uburenganzira bwabo haba mu nzego za leta haba mu kibano haba mu bindi byose eka no mu mashuri. Hari ibintu mwifuza ko abantu boshira ko ingufu nyinshi muri uku kwezi kwa gatatu kugira ngo turazi ko naho ibyo byose izo ntambwe zakozwe ntabwo ari ijana ku ijana kubwanyo ibintu byokorwa muri iki gihe n'ibi?
Ego cyane icyo kibazo ni cyiza kuko umukenyezi nkuko nabivuze ni nkingi y'igihugu ariko mu binyerekeye kuko mwabivuze neza ndagwanira agateka kazina muntu mugana cyane cyane kabagendana umugera wa SIDA na cyane cyane bantaho nikora abapfa kazi n'imfushyi abo rero ukuri mu minsi heze abatari bake barumvise ko nahagurutse ndondera ubufasha kugira ngo ndabahe aho burara ndabahe uburaro ndabubakire. Ibyo n'ibyaje bivuye mu mutwe gusa ariko vyavuye ku kama banteye ingene nagendeye abo bantu nkasanga haracari hagahazi. Nukuri natwebwe twari tuzi yuko twashize kure murazi ko turavyo Burundi bwarahawe n'agashimwe na leta ya Amerika nk'igihugu cyateye imbere cyagize gifite ibiharuro byiza cyane mu kugwangiza aho nyanganda SIDA na cyane cyane mu bihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa kandi si ukubesha turamaze gushika kure ariko umuntu asubiye akagendera abakenyezi asanga hakiriho na cyane cyane abapfakazi asanga hakiriho ikumigwa kuko usanga hatubahirijwe agateka kabo umukenyezi yafakaye baramuwe bashaka kumufata nk'igikoresho cyaciwe iyo yifasha
kugira ngo ibyo byose bihinduke. Hokogwiki kugira ngo ibyo byose bihinduke
harakenewe ko subira abategetsi na cyane cyane bo mu ntara bagasubira bakagira novuga guhimiriza guhagateka abo bakenyezi mugabo na cyane cyane ikintu gikomewe nuko tubafasha kuronka ingene batokwama bazeyinze kuko ingorane niyo badashobora gufata kuvuga bati jewe ndafashe icyemezo cyo gukora iki kuko ndashobora kugaburira abana banje kandi ntunze. Aho rero ni bwa bukene dutegerezwa kurwanya tugafasha abakenyezi, abakenyezi n'abakozi gose. Umuntu amuhaye ingene yofasha umuryango n'ukuri abakenyezi barabikurikira gose. Rero duhaguruke kubafasha, tubahe, tubatera inkunga, tubahe uburyo ari abarimyi bashobore kurima, ari abandi bashaka gukora ibikorwa byo kwiteza imbere bashobore kwiteza imbere, ntibame bazeyinze cyangwa ngo bemere gucugwa rufuna buhoro kubera ubukene bafise bakemera n'ibyo batashobora kwemera.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika, turi kumwe na Pacific Niganze. Muraho Pacific, muratwumva? Pacifique, sinzi ku murongo wiwe umeze neza mu kanya turi.
Ndabumvira kwijana.
Eh, ni byiza cyane rwose. Murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Twotera bibaye ngombwa.
Duga ku ijambo. Duga ku ijambo.
Ati nko kagerageje kubivuga. Halo?
Turakumva, bandanya.
Navuga yuko mu bajyeyi cyane se mu ba mama.
Ndumva Pacific afite ikibazo cya telefone mu kanya turakugaruka ko Pacific, ariko ndashaka tugaruke kwa Madame Jeanne Gapia. Mu kirundi baravuga ati umutwe umwe ntiwigira inama. Mbega mwa mufise abandi abafasoni abakenyezi b'indongozi bandanya isekeza ryo kumvisha abagendana umugera wa sida kwa tari icaha ari ibintu bitezwa kuja habona kugira ngo baronke imfashanyo bafashwe bashobore kuvugwa, kandi no kumvisha yuko abakenyezi aho bari hose bangana n'abashingantahe babo, hoba hari babaserukira mu Burundi babandanya icyo gikorwa mu gihe yandi mabanga bafatiriye hanze.
Emo cyane ishyirahamwe burya nuko byitwa ngo uburi imbere, nayo bundi ishyirahamwe n'ishyirahamwe ntikogwa n'umwe. Muri NSS rero nicegera cyanje n'umukenyezi kandi akora ibi, novuga ko azi n'ibyo mbere yigiye iby'amategeko n'umuntu abifasha. Hanyuma kandi mu makomini hose turafise abakenyezi baserukira abandi kandi baguma bahimiriza ahantu babwira INSS, no babwira yuko irafise mbere uruhara n'ikibanza cyiza cyane aho tumaze imyaka igera itandatu ata mukenyezi n'umwe yibarutse umwana agenda n'umugera wa sida. Aho kandi akavuga kuko karantera kwishima nkishimiriza kuko nk'umwe agenda n'umugera wa sida uno munsi iyo numvise ko atamukenyezi agenda n'umugera wa sida akivyarira guhamba kubera uruhara dufise, ahubwo babyara akabyara abana bo barera birantera umunezero. Ariko sakazi jewe jenyene nkora n'ukubera mfise abamfasha, ari abahembwa, ari abanywanyi bitaho abandi, nuko dusanzwe dukora, dukorera aho turi hose, ntidukorera mu bigo turimwo, muga dukorera no mu kibano.
Ni byiza cyane rwose mukanya mwatubwiye ibikorwa by'umugira neza muri kumurarangura mu ntara zitandukanye z'igihugu, mwubakira amazu bantu nikora. Nashaka mutubwire neza na neza uyu mugambi watanguye ryari, mwawe yumviriye gute abo muhayo mazu babari bande?
Murakoze. Jewe nabivuze maze imyaka 38 ngenda n'umugera wa sida, nkaba mfise imyaka 60 n'umwe uyu mwaka, ndiko ndi nda mukwinzwe inzoba nkwije 61 w'amavuko. Rero nkaba abatari bake barabizi, ndi mu novuga ngo abacitse ku icumu, abacitse ku icumu ry'umugera kuko
abarusize
sabge
abaru simzi
ego abasimzi abaru simzi aburero ndimo kuko na menye yuko ngenda mbwira wa sida mfise imyaka 25 hanyuma bambwira yuko ni naba mfise imana nshobora kubaho indi myaka 2 byo bivugwa yuko kugena abaganga bavyumvira mbwa nabo nuko umenye ubutari bwabe bwinshi muri ico gihe bibaza ko imyaka myinshi nshobora kugira 27 rero mbonye shikanye imyaka 59 energy narakangutse ndavuga ntega ya 63 ngira ndayishikane hanyuma muganda switza mas inyoma nsanga biga ndasubira mbandanye ngiri ya minsi mikuru kuko aho nagira imyaka 50 nararonse ubuganuke bwinshi buvuye henshi cyane kandi ndashimira abaje kubumpa ariko nsanga sinoguma ndiko ndarunga ubuganuke nababwiye ko nari mperuka kuvugana n'abakenyezi n'abafakazi nkamenya ukuntu babayeho niho natera akamu abagenzi inshuti ndabwira nti ndibaza kandi ndizera ko nzoshikana 60 iyo myaka ninayishikana ndabinginze ntihagire utsunzanira akaganuke ariko akaganuke ndabasabye wari yanzaniye amashugwe ndamushimira kuko mu myaka yacu mu byo twabayemo twabonye benshi bagwaye ntibabarabe bakabashira ko amashugwe bapfuye jeho bayampaye nkiriho ariko nanje ubu rero ntayo ngishaka iryo shugwe munaharu ikuntu rikugwa ririmo umufuko w'isima hanyuma umuntu yampaye amaruri vya bindi bikomeye bisayangana by'amarayiban ngahe iwanyu bihari ndazi kwa kugwa azoce ampa ikindi angurire aho kumpa ayo marori azangurire umwango mbega ndaraba ibintu byose bampaye ndabivunja byaramfashije rero ko nshobora kuronsa abafakazi 8 imiryango 8 kuko uwarafise abana bakera afise abana 3 bivuga ngo narabasubije ubuntu barasubira baronka aho baba ibyo rero novuga yuko n'umugambi noba narahawe nararonkejwe na mutima mweranda ariko nagira ndanashimire abarundi n'abagenzi babo bo muri Canada nagiye nkabwira iyo ntambwe mu mwaka uheze mu gitaramo bakandonsa nabo uburyo bwo gushobora gufasha iyindi miryango 5 murumva ko birashoboka n'umugambi rero ubu twafashe tugiye kubandanya kuko naho iyo ntambwe umuntu yovuga kirashimishije ariko nibike cyane uravye abakeneye uburaro mu gihugu cyacu
iyo uyu mugambi turabugaruka ko ariko reka duhe ijambo umwe mu banywanyi b'iradio hinjwe ya Amerika Chris Al F Juno Junior Chris Mura Chris Mura twumva numva telefone ya Chris itariko irarengana reka ariko duhe ijambo wundi munywanyi Leonidas ndayikengurutse muraho
amahoro neza nyakubaha Frederic
amahoro neza muri hega Leonidas
nasutuka mereye mu Burundi mu ntara ya Kibundo mene ntega mu mutumba wa Kanyagu
ni byiza cyane gose
mbanje kubakemurikira cyane nyakubaha Frederic hamwe n'umutumire umutumirwa wacu Niyonzima Jane Gapia
yego
umukenyezi akomeye cyane ndamushengurukiye cyane kuba yaje kugira ngo dutange igitekerezo dufite nyakubahwa Niyonzima Jane Gapia ikibazo nari mfise nashaka kukubaza ego cyane cyane hano duherereye iwacu amashyirahamwe iyo kuvuganya no kugurana na matomato nyine abakenyezi iyo bahurikiye hamwe mu kibano ego turumva neza ko ngo bajya ngo bayafute mbega hari abidoga bavuga bati mbega ko bajya ngo badufutire amashyirahamwe yo kuvuganya no kugurana na kandi yadufasha cyane cyane mu kuyungunganya mu ngo baca bigenda gute ko inaruguru bitugora ikibazo nibaza ko moshiduha kuko ari abakenyezi bidoga cyane nyakubahwa nyanzi majane ego ku bakenyezi no kuri barashoboye nubwo hari ababyitwaramo nabi kenshi ugasanga mongo abagabo atajambo badufishe kubera akujya bavuga ngo ko bikukiye mbega nyakubahwa jane umukuba abagabo bo tuzogira ubwigenge ryari kugira ngo nakujya abagore ibitenge abakenyezi bakambara kuwo munsi mukuru twaho abagabo tujya ushika ko ryari nyakubahwa ryari ibyo bibazo nari mfise ndababaza murakoze kugira ngo natwe agateka k'abagabo kagarukirwe
murakoze Leonidas reka ivyo bibazo bibiri tubihe madame Jeanne Gapia ariko kibazo ca mbere kibazo gishobora kuba kiraba nk'abategetsi bo mu Burundi canke bo ku mitumba ni kibazo nibaza ko atanyishu itomoye ashobora kubaha ikindi kibazo nagateka k'abagabo ko muvuga ko abafasoni baronse uburenganzira bwinshi reka madame Jeanne Gapia mushaka gutangura ku kibazo icari cyo cyose
Ambere nibaza ko ndagirongera umuti kuko iyo ico kibazo natwe caradushikiriye barakitubaza kuko twari dusanzwe duhimiriza abakenyezi na cane cane kugira ngo baje hamwe hanyuma biyungunganye turanategekanya kubafasha turanabafasha mbere iyo bagiye hamwe ivyo rero ari umugambi waje usaba yuko ivyo bintu bitoba jewe nararunse akaryo ko kuvugana n'umushikiranganji araba intwaro yo hagati ndabimubaza acambira ati hari aho abantu babifata kutariko kuko nk'ivyo biba biri mu ishyirahamwe rizwi muraheza mukabisigura mu ntara mukavuga ukuntu abo bantu bariko bariteza imbere bikaba ari ibintu bizwi hariho rero ngo bintu by'abantu basigaye bagurana na mahera bitazwi bigacabi sinzi ukuntu bavyise n'ivyo nibuka mugabo ngo baratwara na mahera kandi amahera menshi cyane n'ivyo byatumye leta ishinga icyo tegeko mugabo nko kubiraba amashyirahamwe nk'ayo y'iwacu nkumbure n'ayandi nukutu tamenya icyo badusaba nuko iyo twatunganije ivyo bintu tugenda tukabishikiriza buramatari mu ntara tukamubwira ingene intumbero yavyo n'ingene bimeze kugira ngo amenye ko hariho ababijejwe kandi babikurikirana ivyo rero ibizobuza kutubandanye icyo ni kibazo ca mbere
nziza cyane
ngo uburenganzira bw'abashingantahe regio bavuze yuko twungana abakenyezi duce turengera abagabo hari ikizo bakivuze kungana nuko habonetse yuko hariho agacinyizo ku mukenyezi bagasaba bati umukenyezi nawe naronke ikibanza ariko yaronse ikibanza si ukugira ngo yicare kumushingantahe burya vyiza vyohoba ko umushingantahe aronka nawe ikibanza kibereye ariko n'umukenyezi akaronka ikibanza kibereye hanyuma ati mbega umunsi mukuru w'abashingantahe uzoba ryari natwe tukabona ko tuhimbaza tukabona ko dushiraho ibitenge nibaza ko nuwuzoboneka nibabona ko bikenewe ababishinze kuko n'uw'abakenyezi nibaza ko hariho inzego zibiraba zabishinze aho nibaza ko jewe aho ngera nibaza ngo ni hato cyane mugabo tubandanije tubivuga tubibona kumwe nibaza ko ayo makungu iyo Nations Unies ihora itunganya minsi niyabona ko bikenewe itushinga n'uwo munsi ntibabanzanye rero ahubwo abashingantahe bashigikira cyane cyane ako gateka k'umukenyezi kari karacinyizwe bashike kuri urwo ruhara kuri icyo kibanza kibereye hanyuma mugabo nkabandanya ntera kamu abo abakenyezi bene wacu ntibaduhe ikibanza ngo duce ducinyiza
abagabo kuko abagabo n'abagabo bacu abana bacu basaza bacu kugira ngo tuzoronke amahoro tubane neza narya umukenyezi n'umuntu yama agwanira amahoro mu ngo mu gihugu no kwisiyose
tugerero
tuzobandanya tugwanira icyo kintu kugira ngo n'abashinga ntahe barongi ikibanza babandanye kuko ikibanza cyo baragifise basanga mu kibanza gushikubu kikiri imbere ariko nitwaro nk'ikibanza natwe ntituze tubacinyiza
inyishu zitomoye tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe babandanye kumviza radio ijwi ry'Amerika turi kumwe na Stanislas Habonimana muraho Habonimana muratwumva muje ahataru urwamo rwinshi kugira ngo tuvugane muraho Habonimana duga ku ijambo ikibazo cy'imviro turiko tuvuga cyane cyane ku ruhara rwa bafasoni ukwezi kwa hariwe bafasoni
eka rekonda kurikirana ibanero cyariko kiraba
yego duga ku ijambo ikibazo cy'imviro
aro
duga ku ijambo
aro
uje ahatari urwamo hanyuma ubaze ikibazo cyangwa utange icyimviro uratwumva
aro
ndumva telefone yawe itameze neza uratwumva deka tugende deka duhe ijambo wundi munywa nyuri radio ijwi rya Amerika gakwavu igisagara muraho murakomeye
muraho muraho bwana munyamakuru
turaho turakomeye namwe ni sawa
he ni sawa ni sawa ni gisagara
ni byiza cyane gose muherereye ga igisagara
ni gakwavu igisagara mu Rwanda ari mu majyepfo
ni byiza cyane gose murafite ikibazo murafite icyumviro dufise umutumire Jeanne Gapia Niyonzima mufasoni amaze kuba kiranganywa mu kwitanga no gufasha abandi bafasoni abagenda mu gira wasira wasida eka nabatisha wowe bose duga ku ijambo ikibazo cy'imvira
ikibazo cy'imvira mfise ni byiza cyane ndamubaze
yego
ano butracyabona abakenyezi bagiye bafite ibibazo bigiye bitandukanye haba indwara z'ibyorezo hamwe n'iyo migera ya sida ese muri ibi bihe byabo turimo barabateganyiriza iki abantu nkabo abakenyezi bagiye bafite indwara zigiye zitandukanye
madame Jeanne Gapier
hari umwihariko babafitiye wenda wo kuzabakorera muri ibi bihe byabo turimo
murakoze gakwabo reka madame Jeanne Gapier guhinyesha kuri ico kibazo
yego cyane ico kibazo abajije twebwe dusanzwe tucitaho kuko mbere numvise ko ari mu Rwanda hari amashyirahamwe dusanzwe dufashanya mvuga ari mu Rwanda hariho urunani mu gihugu babagenda mu gihe bafite mu Rwanda hariho n'irindi shyirahamwe we act for hope dukorana ubu rero tumaze igihe tubaha ni fashanyo zo kugira ngo burya ngo uza gukira indwara arayirata kugira ngo basubire bapima abantu uko muri iyi minsi cyo twamaze kubona nuko abantu bari bagiye kusida icica tusigaye dusubira kubona mu bihugu nka byose abandi bantu bagwaye kandi bagwaye izi ndwara zindi uko ibira abasida mu bihugu nka byose mbere iwacu no mu Rwanda abagenda mu gira sida bararonka imiti mugabo tukibuka ko aba imiti ijya batanga bita ARV atari yo yonyine ikenerwa kuko ugenda mu gira sida aragwara izindi ndwara ugasanga rero iyo ataronse imfashanyo ntibacicwa n'umugera wa sida bicwa n'izindi ndwara ubu rero turiko turaja mu byo gupima izindi ndwara tugaca tunazironderera uburyo ahantu tanga karorero twarahagurukiye icyo bita cancer du col de l'utérus iyi cancer ifatira mu gitereko cy'umukenyezi iyo twasanze ari ntambamye ikomeye cyane kuko birazwi ko abagendana umugera wa sida abakenyezi bagendana umugera wa sida barageramiwe inturo zirenga 10 kwicana ugereranije n'abandi
tukamenya ko iyo kanseri ari kanseri ifise ibice 45% mu makanseri yose usanga afata abakenyezi. Murumva ko ni ingwara ikomeye. Ubu rero iri mu ngwara twahagurukiye turapima tukacatironderera n'uburyo kandi uruhara rwacu ni ukwerekana ingorana aho ziri noneho tugafasha nayo mashirahamwe kuja ku kwereka abategetsi mu gihugu ingorana aho ziri kugira ngo bashobore gutanga inyishu zabo bajejwe. Rero no mu Rwanda niko tubikora dufashanya n'amashirahamwe ahari kandi no bamenyesha yuko ari amashirahamwe akerebutse akora neza cyane.
Ego madame Jeanne Gapia tukivuga kuri ico kibazo ca cingwara sida iyo ngwara isani yasubiye kwiyongera mu karere ka Afrika biyaga binini mwo bamaze kumenya icatumye iyo ngwara yiyongera kandi utwigoro mwakoze hamwe n'abayandi bashyamwe yose twarabaye ngira kamaro ico bacabiteye n'igihe cyanke mutekanya gufasha gute
nivyo cyane ibyo biriko biraboneka kandi ikintu kigoye cyane nuko tubona abana basubiye kuvukana umugera wa sida kandi tuzi ko muri mu gihe cyanone uburyo buriho bwo kugira ngo abantu bavukane bavuke batagenda mu gera wa sida nababwiye akarero k'ibigo bya MSS aho tumaze imyaka 6 atamukenyezi yakurikiranywe yavukanye mugera wa sida bivuga ko bishoboka twese duhagurutse. Hanyuma mu gwaruka niho dusigaye tubona cyane abantu bagenda mugera wa sida bashasha narijya ubu dushobora no kubona turapima mu bigo by'iwacu mayenese turapima naho umuntu yanduriye turabona ko ari bashasha. Rero ikibituma ni iki aha je uko ndabyibaza kandi maze iminsi ntanga ibiganiro mpamagarira abantu bose duhereye kuba dutwara ko dusubira guhaguruka ni ukuri sintunga urutoka abandi nihera ko dusigaye twaricaye tuvura turaba abagwaye twitaho abagwaye mugani tugihimiriza kugira ngo abantu bamenye kwiyongwara ko mugera ukigera mu isi ko mugera uhari. Hanyuma ikindi cya kabiri nta mpamvuga nukuri abakiri bato ndabumva ntabumva ariko ikintu kimwe mvuga erega nk'uno munsi ndiko ndavuga mu radio mvuga yuko maze imyaka 38 ngenda n'umugera wa sida hanyuma bambona barabona ko nagiriwe ubuntu ntabivuze ntavyo wobona bagaca bicara umwana akiri muto akavuga ati nimba no mariyo myaka bene kukino reka kwinezereza bakambwira ibyo kwikingira nimba noshira ku yindi myaka 38 urumva umwana w'imyaka 20 iyo yumvira 50 abona ari umuntu atishati cyane hanyuma agaca avuga ati reka ahubwo mbeho. Iyi myaka rero uko kuntu babona tumaze imyaka bibaza ngo ni ibintu byoroshe ntibazi ukuntu umuntu akwana ntibazi ubuntu umuntu yaronse kuko si benshi babironse kandi niyo miti naho tuyumva tuyironka erega hari habo yananiye hari habo yankira kandi hari haba adafise uko kwitwararika gufata umuti ku munsi ku munsi ku masaha si ibintu byoroshe namwe. Rero nk'uko maze iminsi ndiko ndabivuga naragiye kubonana na UNICEF ndabonana na UNIFAM bose narabasavye nti nimuze twicare hamwe tuvugane kandi uko nahora uko twigisha haraheze imyaka 30 kuko ishirahamwe riramaze iyo myaka uko twigisha tugitangura siko twakwigisha no munsi dutegereza kwicara dusubiremwo ubu tumenye ingene twigisha ariko dusubire tuhimiriza abantu.
Ni byiza cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ya Amerika turi kumwe na Kadhafi Goodman muraho muherereye ga Kadhafi
kindi Kenya mu ntara ya Turkana wese.
Ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro duga ku jambo turi kumwe na n'umutumire madame Jeanne Gapia niyo nzima duga ku jambo
icyumviro cya mbere no mukeza wa mutumire kuko bikaba akora bivuga cyiza cyo byitanze kandi cy'akarorero avuga abandanye ubushobozi kwa n'ikiza rwose kandi cyofasha benshi kandi ndahuko aba ugwaruka cyane cyane ariko ruguma ruhura n'ico kiza cyane kubwishi kini no vuga no nomera nkungwaza niki bakora niba ari mushira hamwe niki akora kugira abagenda na ubugwayi gire isoni zo ku zo kujya hamwe n'abandi n'ubuga kwivuga kugira ngo baje hamwe n'abandi kugira baje mu gikorwa kimwe cyanke bakora iki kugira abamaze kuba bamenyekana baje mu bikorwa byo kwiteza imbere nk'ubwo bari mu nyigisho ubumenyi bw'ibintu bitandukanye haba nk'iby'ubudandaji cyanke n'ibijyanye n'ingaburo kugira ubuzima bwabo bukubandanye bugenda neza muri make ngenda bashaka gushikiriza
ibibazo bibiri iruhande yuko muheje gukeza mufasoni Jean Gapia niyo nzima ikibazo cya mbere no kuraba kumenya icyo bakora igihe hari abantu gushika badatinyuka bataje habona bakemanga ko bafite bomugera mubafasha gute duga ku ijambo muri ibyo kuri ibyo bibazo bibiri bya Kadafi
urakoze cyane Ego, urakoze nashaka kuvuga ko tugenda n'umugera wasinda nitugenda n'ubugwayi kuko ubutwaraga iby'Imana nditugwaye rero nashaka no kuvuga yuko dusanzwe ubusanzwe ntidukeneye vuga igikomeye si uko abantu bose bavuga bimanga ko bagenda n'umugera basida kuko ivyo biva ushaka k'umuntu biva n'ingena abayeho kuko biroroshe kubwira umuntu ngwimanga yuko ugenda n'umugera wa sida utazi yuko niyabivuga mu kibano badacamucira umukenke utazi yuko ahakora batamwirukana utazi ko ahapanze batamwirukana ivyo rero nama ndabisubiramwo jewe nkumbure naragira ubwo buntu kuko ngira ngo wabaye umuhamagaro ariko nagize n'Imana yuko inshuti batanciriye umukenke yuko aho nakora batanyirukanye ivyo rero si vya bose mugabo hari igikenewe umuntu wese nahatoja kubivuga hanze ariko namenye ahara menye inyifato kintu nama mvuga ndi burya umuntu agendana umugera wa sita yarakwiriye wese kuvuga ati uwo mugera ntuzokwandura unciye ko nta muntu azokwandura anciye ko akikingira mu kugira ngo abeho ubuzima bwe abeho n'imyaka myinshi nk'uko twagira ubwo buntu mugagakingira n'abandi icyo nicyo gikuru kuko kenshi wumva abantu bakubwira ngo mbega ko wewe wabivuze hakaba ariho abandi batabivuga uko kudoma kurutoke ni bya bindi tuguma tuvuga mbega ni kuki umusaba kwabivuga wewe nta kindi wabugwaye warakivutse erega ubu unyubwira wa sida ni ingwara numugera nkuko hariho abafisi yindi migera kweki iyo badasaba abantu ko bayifise bayivuga igikomeye si uko babivuga igikomeye nuko bagira inyifato nziza kugira ngo amagara yabo amere neza kandi bakingire nabo kuko urumva turazi ngene wandura umuntu ntiyogira uwakunze ngo yongera mwanduze ikintu cyo hava kivamwo n'urupfu iyo niyo mpanuro
inyishu nziza yabaje kandi ikibazo cy'ukuntu muha ubumenyi abagwaye sida kugira ngo bashobore kwiteza imbere mu kanya gato
ego tane icyo tubisabwe tugikora nuko ntashobora kuvuga ibikorwa byose dukora ariko mu gifaransa niho bavuga ngo dufise une prise en charge holistique wo umenyere ikirundi ugitora no kuvuga ngo dufata byose uko umuntu abayeho muri ivyo bintu rero harimo no gufasha abantu kwiteza imbere kuko uno munsi iyo turavye abagenda mugera basida bakurikiranwa mu bigo byacu murazi ko hariho ibipimo barabira ko ivyo bita charge virale ariko ni umugera mu maraso y'umuntu twebwe rero mu bigo byacu uno munsi tugeze ku ntambwe ibereye cyane kuko ku isi yose onusida na OMS yasabye ko ibihugu byoba mu mwaka w'2030 byoba byarashitse ko abantu 95% kwijana mu gihugu boba barapimwe umugera wa sida hanyuma muri abo abo bosanga bagendana mugera wa sida 95% muri uwo mwaka navuze iyo hangiro y'imyaka umwaka wa 2023 boba barashitwe ku miti ijya ARV abo bashitwe kuri iyo miti kuri iyo hangiro nyene babe batabona maraso umugera mu maraso kubice 95% uno munsi twebwe nishira hamwe INSS mu mwaka uheze w'ibihumbi 2022 twari ku bice 96% bw'abantu dukurikirana atamugera babona mu maraso bivuga ko twe tutazorindira ico gihe aha ndahavuze ngomba kuvuga ko abanywanyi abantu bitura ibigo byacu bafite amagara meza ico twace duhagurukira n'ingene bo kwiteza imbere rero twaragize imigwi bita nawe nuze abantu baje hamwe bakabanza bakiga umugambi bo nyene hama tukazana abantu bavyigiye bafise ubumenyi bakabafasha rero kunonosora ingene bogira iyo migambi tugaca rero tubaha n'uburyo ubu rero abantu kuri ntibakiza gusaba ivyo kurya nivyo tugwanira ingene bobandanya bavugwa n'izo ngwara zindi ziko ziraza niwo mwitwarariko
ni byiza cyane rwose duhe ijambo kandi ubundi munywanyi dufise hano asale muraho murakomeye
turakomeye turashima mwiriwe namwe
mwiriwe neza muri hehe gasale
jewe ndi muri Republika ya Demokrasi ya Congo aho bitwa Lubumbashi
Lubumbashi murumva iradio ijwi rya Amerika neza
hasha turayikurikirijana kuyijana ijoro n'umurango kabisa ntituryama twamatwayikurikiye
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo none icyumviro muterera turi kumwe mu mutumire madame Jeanne Gapia yabakirangira cyane rwose mu gufasha abantu
ikibazo cyanjye cya mbere nagomba kubaza ni byerekeye iryo shyirahamwe ryabo iri mu gihugu gusa mu Burundi cyangwa riri international ikibazo cyanje kigira kabiri cyerekeye ugaruka muri iminsi kenshi ni baronka umwanya wo kumviriza amaradiyo ni baronka umwanya wo kujya mu biganiro bitandukanye kubera bashobore kumenya natwe turi no mu bihugu bitandukanye ashi ni bake bakorikira radiyo rero twagomba tumenye ko hari izindi nzira baza banyuzamwo kugira ugaruka ronka rushobore gushikiriza message baba bariko baratanga kubera kwirinda icyo nagomba gushikiriza
murakoze hasale madame Jeanne Gapia
ego arakoze kuri ibyo bibazo ishyira hamwe ntiriri international ariko sinovuga ngo ntiriri international ubusanzwe ni ishyira hamwe riri Burundi ariko navuze yuko byara bararigomwe bari hana yandi mabanga yo kushobora gufasha mu bihugu sinabivuze harimo u Rwanda Congo Kinshasa Congo Brazza Chad Cameroun Centrafrique mbere n'ubu na Gabon yarasabye kwinjira igira yinjire turacyari muri ibyo bihugu dufashirizamo kugira ngo amashyirahamwe yo muri ibyo bihugu tuyakomeze akore agerageze gushika ku ntambwe nkumbure natwe tumaze gushikako naho no icyo ni kunocishura hanyuma ati mbega murafise ingene mufasha niki kigaruka kuri ivyo iyo turiko turafasha ayo mashirahamwe mu bihugu tufatira mu gihugu kuko bene igihugu abo baba mu bihugu nibo bazi ingorane igihugu cyose gifite ingorane zisa ariko kuri ibi bintu by'uko ugwaruka ruko rurandura mu bwinshi turiko turabihuza ahantu hose rero ibi unyari amashyirahamwe nko muri Congo akoresha ibi by'amarezo sosiyo mugabo nkumbure tugiye kwicarana hamwe turabira hamwe navuze twese kuri iki kibazo twese tugiye guhaguruka turabe neza kuko nukumenya n'ico umuntu ashira kuri ayo marezo sosiyo kugira ngo kuko nivyo abakiri bato bumviriza kurusha baraba kurusha amaradiyo n'amateleviziyo ubu nibaza ko ari ivyo dukwiriye guhagurukira kugira ngo tubikoreshe turungikeyo ivyo ko dukeneye ko bumva kandi na cyane cyane twarahagurukiye gukoresha ugwaruka kugira bari bwo rubwira urundi gwaruka kuko niho baheze bakumva nawe ubundi no munsi jewe ndiko ndabwira umwana w'imyaka 20 avuga ati wowe warasizwe ntucumva iby'iwacu ariko iyo ari umwana w'imyaka nk'iyiwe ariwe twigishije ibyo twita la prévention par les pères abanga n'urungano nivyo turiko turakorera ku
imigambi myiza cyane rwose mu kanya turasozera kiganiro ariko madame Jeanne Gapia uruhara mwakoze mu gufasha abagendana mu gihe basida mu gufasha abapfakazi eka urwaruka nashaka mutubwire ugo ruhara n'uruhara rwashimwe ahantu hose mu majambo make cyane rwose mutubwire udushimwe maze kuronka haba mu gihugu hagati cyane mu mahanga
reka ngerageze ko ntiteguye ari naho mava nibagira ariko nuvuga ko maze kuronka nabanje kuronka agashimwe umufashe n'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2022 nararonse agashimwe mu Faransa Fidaction nararonse ubushimwe abanyamerika barangomwe sinzi ko bivuga ku Farm Courage 2012 mugabo cyane cyane ikintu n'ubushimwe bushimwe bw'amashyirahamwe y'abarundi bwagiye buraja muri Suisse abakenyezi baragiye hamwe naro sinagashimwe kw'abakenyezi b'abaforoma mu Burundi hanyuma naro sinagashimwe novuga kandi mbega muri abamenyesha makuru mbere ako gashimwe novuga ko kari gafise ikibanza gikomeye kuko bakitse ikirezi abamenyesha makuru b'i Burundi nababaye i Burundi bagiye hanze ubu rero nimirije kuronka agashimwe ka mu kwezi kwa gatandatu ka la princesse de Monaco nibaza ubwo nibuka nubwo muri décembre mu kwezi kwa 12 guheruka umufasoni umukuru w'igihugu cy'u Burundi nawe nyene yarampaye agashimwe bisabwe n'abagendana mugera wa sida urunani rw'abagendana mugera wa sida n'ugwaruka rugendana mugera wa sida n'urunani rw'ugwaruka rugendana mugera wa sida mu Burundi ku itariki 6 myandagaro barampaye agashimwe sinzi ko novita bavuze leader pionnier et ambassadeur des personnes vivant avec le VIH.
Ni vyiza cyane rwose ka umuntu yabaye kiranganywa akaje imbere agaserukira abagwayi b'indwara ya sida no mu gusozera kandi madame Jeanne Gapia nashaka mutubwire abantu benshi baravuga ko kugira ngo umuntu abe amabanga yiwe ka yitange ashire imbere inyungu z'abandi bisaba ubuntu eka nashaka mutubwire aho mwakuye uwo mutima w'ukufasha cyane cyane abavyeyi eka abapfakazi hamwe n'abantu n'ikora
murakoze jewe haraho na jewe umuntu ambagije gucyo sinovuga ngo nabikuye hehe ariko nama mvuga nti n'umuhamagaro kandi ndashimira Imana kubona yarampaye umuhamagaro kandi nkawumva nkawitaba uwo muhamagaro rero kenshi abantu bibaza ngo ubu buheruka ndiko ndatanga ayo mazu abantu barabona abo bafasoni abo bapfakazi ukuntu banezerewe ariko uko nabivuze uwari kuraba umutima wanje akaraba nanje umunezero nibaza ko sinzi ko twarushanwa mugana jewe cyabaye igikorwa kinkora ko kuko nabaye umufakazi imyaka 10 ndazi cyari cyo kuba umufakazi
ndabona madame Jeanne Gapia
nkunda kuvuga nimba jewe namavuga ni burya hariho ubudandazwa rutanga byinshi.
Yego me, ndabona akanya katujanye ariko. Yego me, madame Jeanne Gapia, ibibazo twari dufite ntibiheze. Tuzosubira tubatera kamo. Mwakoze cyane rwose kuba mwatuye akanya kugira ngo mwuganire ni radio ijwi ry'Amerika. Turashimiye engineer yadufashe mu ngabo y'izuma, tukadushimiye na Nadia Taha yadufashe kwegeranya ikiganiro. Turabashimiye inshuti mwese mwatema telefone yanyu mugahamagara mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro. Turabashimiye aho muri hose, mugire amahoro n'umugoroba mwiza.